Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rose Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli turayahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangajije ku munsi wa mbere ko yongereje gushika ku miliyoni 10 z'amadolari agashimwe kazohabwa abantu bazotanga amakuru azotuma hafatwa abategetsi batatu ba Al-Shabaab muri Somalia. Itangazo rya ambasade ya Amerika muri Kenya gejo ku munsi wa mbere yavuze ko abategetsi ba Al-Shabaab bariko barondegwa na Amerika ari Ahmed Diriye, Mahade Karate hamwe na Jihad Mustafa. Akagashimwe kerekeye kandi ku makuru yose azotuma haba ihungabanya ry'iminyuro yose Al-Shabaab icishamwo uburyo bw'amafaranga. Ahmed Diriye ni umukuru wa Al-Shabaab kuva mu 2014 gushika ubu yari yaratangiwe na Amerika gashimwe kangana n'imiliyoni 6 z'amadolari kuwotanga amakuru yuko yuwo mufata. Mahade Karate nawe aza ku mwanya wa kabiri ku burongozi bwa Al-Shabaab. Nawe Jihad Mustafa afise ubwenegihugu bwa Amerika yaranabaye muri leta ya California mu burengero bwa Amerika, azwi kandi nk'umwe mu batanga inyigisho za gisirikare kandi n'umwe mu nzobere mu gukoresha ibisasu bituritswa vyatezwe bikagandagura amasinzi y'abantu. Muri Sudani kandi leta ya Darfur yatangaje ibihe bidasanzwe inyuma y'aho abantu bitwaje inkoho barasiye abahuza bariko barafasha gutatura matati hagati y'amoko muri ako karere. Ayo masasu yahitanye abantu 24 akomeretsa abandi 41. Inyuma y'inama yihuta ya komite ijejwe ibibazo by'umutekano yabaye mu ijoro ryo ku munsi w'Imana, buramatari wa leta ya Darfur yo hagati Saad Adamu Babikar yarasohoye itegeko risaba ibice byose by'iyo leta kushigwa mu bihe bidasanzwe mu kiringo cy'ukwezi kumwe. Iyo ngingo yafashwe inyuma y'aho abagabo bitwaje inkoho barasiye abagize komite yatowe kugira ihuze amoko adacana uwaka ariyo y'aba Wadi Sale n'aba Bendasi. Amakuru atangwa na banyagihugu avuga ko abo bahuza bagirizwa guhengamira ku ruhande rumwe ibyaciye bitera ishavu urundi ruhande. Buramatari Babika yategetse kandi ko amakoraniro yose ahagarikwa muri utwo turere turangwamo icuka kibi hagati ya bene gihugu.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, leta zumwe za leta ya Perezida Joe Biden yaremeje ko Iran ikibangamiye umutekano uwahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo hamwe n'umwe mu bahoze ari abafasha biwe nawe ni Brian Hook yahoze ari intumwa idasanzwe ya Amerika muri Iran. Ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'andi makungu mu ndwi iheze bwaramenyesheje Kongere ya Amerika ko abo bategetsi babiri bahoze muri leta ya Donald Trump bahowe na Iran kubwa akazi bakoreye leta ya Amerika. Iturukanzo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ryanditse mu kwezi kwa gatatu ko ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika buri ha buri kwezi imiliyoni zirenga 2 z'amadolari kugira cyungere umutekano wa Mike Pompeo na Brian Hook bahoze ari abategetsi kuri leta ya Trump. Abategetsi muri Iran bagirije abo bahoze muri leta ko ari bo batanze uruhushya mu gitero cy'indege ya drone ya Amerika yahitanye umukomanda wa Iran azwi ku izina rya Qasem Soleimani i Baghdade mu kwezi kwa mbere 2022 ariko naho leta ya Joe Biden kibandanye rihayo mafaranga yo gucungera abahoze ari abategetsi muri leta iranabandanya kandi ibiganiro na Iran ku masezerano ya nuclear yo mu 2015.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri oni naho inama ya bose yaremeje ejo ku munsi wa mbere integuro y'itegeko isaba Uburusiya gushumbusha abantu bishwe hamwe n'ivyononywe n'intambara yatewe muri Iran. Uburusiya ntibwashoboye guhagarika iyo integuro y'itegeko nk'uko busanzwe bubikora mu kanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano. Integuro y'itegeko yatanzwe na Ukraine, Canada, Uburundi na Guatemala. Yemejwe ku majwi 98 ibihugu 14 byatoye birahakanira itegeko birimo Uburusiya, Ubushinwa, Cuba, Mali na Ethiopia. Ibindi 73 byahisemwo kwinumira ntibyagira icyo bivuga, ahanini bigizwe n'ibyo ku mugabane wa Afrika ariko kandi na Brazil, Israel ndetse n'Ubuhindi. Ambasaderi wa Ukraine muri ONU Sergei Kristia yavuze ko igihugu ciwe kirindiriwe n'umutwaro munini wo gusanura ibyasambuwe n'intambara, ariko kandi akavuga ko bagize ingaruka z'iyo ntambara bakwiye gushumbushwa n'abayiteye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yarashimye iyo nteguro yafashwe na ONU ku cicaro ca ONU i New York. Intumwa y'Uburusiya iragiriza ibihugu byo mu burengero bw'isi kuba bigomba gukoresha amafaranga bwafatiye Uburusiya kugira buyakoreshe mu kugurisha ibigwanisho bifasha mu ntambara muri Ukraine.
Urakoze Aloyce Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abarovyi bakorera ku myeha itandukanye iherereye ku kiyaga Tanganyika basaba leta Burundi kwitaho ikibazo bamaranye imisi cy'ibura ry'amazi meza n'utuzu twasugumwe indwara zifatira ku isuku rike zitarabasinzikaza.
Cyo kubura impungenge kuko indwara ni nyinshi y'ibyaduka. Dushinga indwara za korera, sinzi zinde, na zi coronavirus nizirahera. Ahubwo cyo twabasaba niko natwe mudufashe ubushafa kuko twuva twavugiye twararushe.
Abo nabarovyi mu Burundi. Mu Rwanda umudepite mu nama nshingamateka yashizwe mu majwi n'umukuru w'igihugu kubera kuboregwa yatanze imihoho mu mabanga yiwe. Mu Rwanda kandi abahinga mu buvuzi b'indwara zifatira mu bihimba by'umubiri birimwo umushishito, amara n'igitigu baraburira abatura Rwanda ko botegerezwa kwisuzumisha hakiri kare igihe berekanye ibimenyetso. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi ry'Amerika tubandaniza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Mu Rwanda umudepite mu nama nshingamateka yashizwe mu majwi n'umukuru w'igihugu kubera kuboregwa yatanze imihoho mu mabanga yiwe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo Inteko Ishinga Amategeko umutwe wa Sena wari watumije ikiganiro n'abanyamakuru cyari kigamije gukuraho ubudahangarwa umudepite waruherutse kuvugwaho ubusinzi na Perezida Paul Kagame kugeza mu masaha ya mbere ya saa yine. Izina ry'uyu mudepite ryari ritaramenyekana kugeza ubwewe ahisemo kwandikira Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko agaragaza ko yeguye ku mirimo ye. Inyuma y'aho umukuru w'igihugu agaragaje ko hari umudepite urangwa n'ubusinzi hari mu kiganiro cyabaye mu mpera z'iki cyumweru ubwo yari yitabiriye ubutumire bw'umuryango uhuriweho n'abayobozi n'abafasha babo wa Unity Club.
Ni member wa parliament yacu bafashe yanyoye bampimye igipimo cyari kigiye guturika kubera rukohora yanyoye, hanyuma baza no gusanga muri rekodi zabo ibyo bibaye ngo nk'inshuro bamufashe nk'inshuro eshanu ubwo rwa rwa gatandatu. Ibingi babona imodoka mu nzira igende kubita hirya kubita hino, amahirwe agira ngira ngo ntabwo arica umuntu, ariko niyo maherezo eitha azica cyangwa azica umuntu wundi. Umuntu ufite immunity ufatwa inshuro eshanu esheshatu umunsi se yishe umuntu, nabwo ni immunity. Minister of Justice, immunity bivuze iki? Ehe, nta budahangarwa. Niyo wasinze ntuhangarwa? Niyo wabonyesha umuntu wasinze ntuhangarwa?
Ibaruwa ya Depite Gamariyeli Mbonimana yahise ihagarika ikiganiro mukuru wa Sena y'u Rwanda yari kugira n'abanyamakuru. Benshi mu banyamakuru bari bamaze kugera ku Nteko Ishinga Amategeko bagaragazaga ko ikiganiro cyari kigamije kwambura uyu mudepite ubudahangarwa kitari kikiri ngombwa, kuko yafashe iya mbere akegura uwo muhango utaraba. Mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda hari bamwe mu badepite bakoranye na Mbonimana bashatse kubabaza uko babona ubwegure bwa mugenzi wabo. Umutashatse ko tutangaza amazina ya Bwijwi rya Amerika ko bibabaje kubura akazi kubera ikibazo yise gito nk'inzoga. Gusa yongeyeho ko babuze umudepite wari umuhanga kuko yaraherutse gutagiza umushinga mu Nteko Ishinga Amategeko hamwe na bagenzi be ugamije kugira ngo hashakwe igisubizo ku bibazo bibangamiye sosiyete, ahanini bishingiye ku nda ziterwa abangavu zigenda ziyongera buri mwaka. Mbonimana ari kumwe na bagenzi be bagejeje uyu mushinga ku Nteko Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite mu kwezi gushize, gusa uza kwanga utaratorwa. Depite Mbonimana aha yasobanuraga iby'uyu mushinga w'itegeko.
Umuntu ugejeje ku myaka 15 yemererwa kwifatira icyemezo kubirebana na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere y'abantu. Ikindi ni uko ubushakashatsi bwagaragaje ko mu bangavu baterwa inda z'imburagihe abafite imyaka iri hagati ya 15 na 18 ari 92%, bityo birakwiye ko abana bari muri iki cyiciro bahabwa ubwisanzure mu kubona serivisi zo kuboneza urubyaro zitezi yuko bafatirwa icyemezo n'ababyeyi cyangwa ababarera igakurwaho.
Depite Mbonimana Gamariye ni uwo mu ishyaka riharanira kwishyura ukizana kwa muntu PR. Iri shyaka ni ryo ryari ryamutanze w'umukandida mbere y'uko abadepite mu mwaka w'2018 yarasanzwe ari umwarimu muri kaminuza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Dukubitira mu Burundi, abarovyi bakorera ku myeha itandukanye iherereye ku kiyaga Tanganyika basaba leta y'u Burundi kwitaho ikibazo bamaranye iminsi cy'ibura ry'amazi meza n'utuzu twa sugumwe, indwara zifatira ku isuku nke zitarabasinzikaza ni nyuma y'amazi n'ubwiherero bari bafise byatewe n'imyuzure mu mwaka uheze. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Turabisaba bakuru baduserukiye ariko kiriko turavyihweza umengani batwitayeho nk'ahantu dushobora kuja kwituma ntaho turinda kwirukiye mu mapori mu ishyamba kakabucumenga natwe nacyo twinjiza muri leta.
Oya amazi ntaya hari kwe aharaye dutekesha canke ayo turinwa tuyakoraho nyine mu Itanganyika kandi urabona nk'ubu urabona yamaze gutobeka.
Abo n'abakora umwuga w'uburobyi mu bice biherereye ku myeha ya Kajaga na Olympique ku kiyaga ca Tanganyika mu Burundi bagaragarije Ijwi rya Amerika ikibazo bamaranye iminsi c'ibura ry'amazi meza n'utuzu tw'ubwiherero udukenerwa cane n'abo barobyi hamwe n'abagendera ibyo bibanza.
Ibintu biduhanze ni byinshi
aha nta nibongo rihari, urumva niyo bagiye kwituma mu kazi arabura ukuntu agira so
kweri twe twimwera Tanganyika nyene
harimo buri habakuye nk'ubuzu bwishi bwa sugume ngaha na hariya hirya bakabushiraho kabisa.
Cyo kubura umungenge kuko indwara ni nyinshi y'ibyaduka, dufise indwara za korera sinzi zinde na zi coronavirus nizirahera. Abuje twobasaba niko natwe mudufashe ubushafa kuko twuva twavugiye twararushe.
Abo barobyi basigura kwico kibazo catanguye kwibonekeza mu mwaka uheze inyuma ya hamazi n'utuzu twa sugumwe bari bafise twatwawe n'imyuzure yateye ariko iyaga ca Tanganyika carenzaho cahora gishika kigatuma ibibanza bimwe bimwe bicegereye byuzura amazi ibindi birasenyuka kubera imvura nyinshi yaguye.
Ubuzu bwa sugumwe nabuhari kuko bwatwewe najya amazi butwagwa najya amazi mugabo prezidenti matwe dufite imiryango itandatu mugabo kuguno mwanya nta n'umuryango n'umwe dusigaranye abarobyi banyamwopo
kubona dufite komite zitwa ngo ni komite yerekeye gukurikirana ubuzima bw'abarobyi hano kuri umwe yaho wa plage Kajaka. Genda babazwa cyane no kubona dufite akazu ka sugumwaka kamwe hari abantu sinzi.
Kuba hari amafaranga agenda atozwa n'abahagarariye iyo myeha yo gutunganya ibibazo bibahanze akaba atakirakogwa muri ico gihe cose giheze, abo bakora umwuga w'uburobyi bibaza haja bikabasiga nk'uko babyiganiye Ijwi rya Amerika. Gusa Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu barongo iyo myeha batubwira ko bariko bariyungunganya mu kuraba uko bose na sana aho boba barifashisha mu kurindira ko hari cokogwa n'abandi babakuriye.
Ngaho urabona hari umusenyi naho tugerageza kugwara kugerageza kurondera zo ntuze amatoilet amatoilet acabumuka n'inzu zibize zitarahera
turitunganya kugira ngo tutisubase ugumwe twononekaye tusubiremo kandi twabitanguye
aha kandi abo barongoye abandi kuri iyo myeha bemereye ijwi rya Amerika ko hari abarubyi bamaze kugigwaho ingaruka mbi n'isukurike rirangwa muri ibyo bice bakavuga ko ico kibazo bagishikirije inzego biraba barindiriye ko hari gikogwa
abarovyi bakunda kugwara inzoka malaria ibyo tubari hafi tugerageza twatwara kwa muganga kubyo dushoboye hama tuwe tunaniwe tubarungika imiryango yabo twaragishikanye muri federation twagishikanye no mu komine
twaragerageje gutaka no gusaba muri administration kubera ibihe byari general mu gihugu cyose bakugira uno munsi na kirajya mu ngiro turagerageza kurondera n'udushyira hamwe dutandukanye kugira ngo badufashe
kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika umuyobozi ajejwe guteza imbere igisata c'uburobyi mu Burundi Deon Duwayezu amenyesha kwico kibazo bakizi hari n'ibiriko birakogwa kugira ngo hubakwe utwo tuzu twa sugumwe
twabize cyane nchini chana hao mwuzi kule kule olimpike na hao mkachaka na handi tanduka ni mwuzi ulewa shwe kuti udango wa shite lero utukui wakako nuko ishaka cha tupangie chisabomo la tuwalete mama ya hiyo wasuni mkami protate wa ambele tuko tuwasawa hindi mitandu kia ngedufashe hanyuma
kukibazo cibura ry'amazi meza kumyeha yo kukiyaga Tanganyika Nduwayezu amenyesha ku icococo kitaratangura kwigwa ko gusakizeza abo barobyi ko bari mu nzira yo kuvugana n'ikigo Regidezo harabwo ko boshikirizwa amazi meza abo barangurira ibikorwa byabo kumyeha iri kukiyaga Tanganyika na cane cane abahagarariye abandi bavuga ko bagereranije abantu bagendera ibyo bibanza ku munsi barimo abaza gusuma ibyarobwe hamwe n'ingenzi zihagendera abarenga ibihumbi bitanu ndatu nabo bakaba bahura n'ico kibazo co kubura ubwiherero mu minsi heze abari mu ndongozi zigize igihugu c'u Burundi baragendeye ibyo bibanza banashikirizwa ingorane ziharangwa babesezeranya ko mu gihe ca vuba bizotorerwa umuti ariko bagatangazwa n'uko amaso yabayayo nkuko bivugwa n'abaharangurira ibikorwa by'uburobyi umunsi ku wundi bifuza ko boroswa amazi meza hamwe n'amatwarete Thierry Vendayishimiye Ijwi ry'Amerika Ikigali
tariki ya 14 ukwezi kw'11 isi yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariye indwara ya diabete ishyirahamwe rihagarariye abagwayi iyo ndwara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rivuga ko ari imwe mu ndwara zica abantu benshi mu ntara ya Kivu yo mu buraruko inkuru y'imvaho n'umumenyesha makuru wacu Igoma ari ya Sanka Darius
Kuri uyu munsi mu mujyi wa Goma no mu duce twinshi tw'intara ya Kivu ya ruguru abahagarariye amashyirahamwe atandukanye y'abarwayi ba diabete bakomanze buri muryango mu buryo bwo gukora ubukangurambaga kuri indwara no kuyisobanurira abatayizi habaye kandi igikorwa cyo gupima abantu iyi ndwara ubwitabire bwikubye kabiri ugereranije n'umwaka ushize abashinzwe ubuzima ku rwego rw'intara bahamagariye abantu kurushaho kwirinda diabete no kwisuzumisha uyu ni bwana Barnabe Mandevu buri masegonda 8 diabete irahitana umuntu mwisi ibare ya OMS n'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abarwayi ba diabete buri mwaka abantu barenga miliyoni 5 bicwa n'indwara tugomba kubyiriza abatu age kuko uyu mwaka twakiriye abarwayi ibihumbi 5 Rehema Matunguru amaze imyaka 5 afite diabete iyi ndwara yahitanye ise na nyina yaje kumenya ko ayifite afite imyaka 17
Nikuwa kwa hula sana, fatigi ya mingi, maikichwe kwa inuma sana.
Narindi kunyara chane, kuruha, umutwe kunja, no kunanuka. Sabja barwayi kuza gufata umuti no kubagira inama tuzi yuko nago twabishatse ariko tugomba kumenya kubana n'ubu burwayi
abakuchagua kwa nayo lakini bako mu obligation ya kujua ishi nayo bakwejipimisha
Jean-Luc Kibungulu ni uhagarariye urubyiruko mu ishyirahamwe ry'abarwayi ba diabete mu ntara ya Kivu ya ruguru ADIC amaze imyaka 10 afite uburwayi kuri we kwisuzumisha nicyo kintu cya mbere gishobora gufasha umuntu kumenya uko ubuzima bwe buhagaze kuko hari abantu benshi bagendana indwara batabizi yagira abantu b'imyaka itandukanye inama yo kwisuzumisha kuko ari akarusho Ngirango ni ngombwa ko buri muntu amenya uko ubuzima bwe buteye cyangwa ubuzima bwe buhagaze diabete irica buri muntu agomba kwisuzumisha Abashinzwe gukurikirana ubuzima bw'abarwayi ba diabete buri gihe bo bamenyesheje ko ari indwara idakira kuko imaze kwica abantu benshi ariko umuti wayo ni ugushyira ingufu mu kubaha inama bagirwa n'abahanga mu by'ubuzima gufungura neza no gukora siporo. Nyasa Maribiro umugiranama waba barwaye yavuze ko umubare w'abarwaye wikubye kabiri ugereranije n'umwaka ushize.
Baragoroba makajana bagonje ko banaongezeka.
Abarwayi bariyongeye cyane. Bagomba kubaha ibintu bitatu. Uburyo bwo kurya n'imyitozo, cya kabiri ni ukwisuzumisha buri gihe hano kuri centre yabo, icya gatatu ni gufata imiti buri munsi. Bagomba gufata imiti uko twabisabye mbere yo kurya. Ibikorwa byo gupima abantu indwara ya diabeti byanabaye mu nkambi icumbikiye abantu baheruka guhunga intambara hagati ya M23 n'ingabo za leta mu karere ka Rutshuru. Abashinzwe ubuzima ku rwego rw'intara bavuga ko Kivu ya ruguru iri mu ntara eshatu zirimo umubare munini w'abarwayi ba diabeti. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Abahinga mu buvuzi b'indwara zifatira mu bice by'umubiri birimwo umushishito, pancreas, amara n'igitigu mu Rwanda baraburira abatura Rwanda ko botegerezwa kwisuzumisha hakiri kare igihe berekanye ibimenyetso. Abo bahinga bavuga ko ubwo burwayi kutabwivuza hakiri kare bishobora no kuvamwo kanseri. Rwanda ni kimwe mu bihugu biri mu nzira y'amajambere bitifashisha abavuzi b'abanyamahanga bunganira abenegihugu kuri izo ndwara. Erike bagira ubusa dufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Imibare itangwa n'impuguke mu buvuzi mu Rwanda igaragaza ko indwara zifata urwungano ngogozi n'umwijima zirushaho kwiyongera uko iminsi igenda ishira. Ibi bigaterwa n'uko bamwe bahura n'izo ndwara bakazijenjekera ntibahite bivuza. Muri uyu mwaka muganga Vincent Dusabe Jambo, inzobere ivurira mu bitaro bitandukanye, avuga ko mu barwayi bakiriye abakaba 30% bari bafite ubwo burwayi.
Iyo tuvura abarwayi bashobora tugana mu bitaro byose, nubwo yazafite ibindi ariko usanga hafi 30% bafite n'ibibazo bijyanye n'urwungano ngogozi. 30% mubare munini cyane.
Muganga Dusabe Jambo akavuga ko iyo bagerageje gusuzuma ababagana bakoresheje imashini zabugenewe zishobora kureba mu rura runini no mu gifu no mu rura ruto ruhura n'igifu, basanga bari hejuru ya 60% baribasiwe n'uburwayi bw'urwungano ngogozi. Dusabe Jambo yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuri iyi nshuro ababaganye 38% gusa aribo basanze badafite ibyo bibazo. Kuri iyi nshuro nanone u Rwanda rwari rwiyambaje inzobere z'abaganga b'abanyamahanga bazifasha kuvura izi ndwara zo mu rwungano ngogozi. Izo nzobere zirimo zaturutse mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Ubuholande ndetse n'abagize umuryango mpuzamahanga wita ku ndwara zifata urwungano ngogozi. Muganga Ken wo mu itsinda GI Rising ryaje gufasha abaganga bo mu Rwanda avuga ko ibikorwa byabo byagenze neza, akagira inama uwagize ubwo burwayi uko yagombye.
So this has been a very interesting week and we have seen different conditions.
Aragira ati cyabaye cyumweru cyiza gishimishije, twarebera mu buryo butandukanye byaringira kamaro kuko buri wese yagerageje gufatanya n'abandi mu kwita ku barwayi. Iyo ufite uburwayi bw'urwungano ngogozi gerageza kureba muganga hakiri kare, kuguma gukererwa bishobora kukubyarira kanseri mu gihe bwa burwayi buba bwashoboraga gukira. Niba ubonye ibimenyetso gendurewe muganga wawe bigishoboka, witindiganya kuko birushaho kuba bibi. Ikibazo cyose uhuye nacyo gerageza kureba muganga. Muganga Keni kandi agira inama abarwaye urwungano ngogozi kugabanya kunywa ibisindisha ndetse no kwirinda kunywa itabi kuko birushaho gutuma uburwayi bubazahaza. Muganga Dusabe Jambo nawe akagira inama ku buryo abantu bagombye kwitwara bakibona ibimenyetso ko barwaye.
Ikintu cya mbere ni isuku. Isuku ku mubiri, isuku mu bidutunga, ibinyobwa n'ibiribwa. Kuko hari indwara twandura zijya mu bwungano ngogozi bitewe n'uko isuku ari nkeya. Kimwe cya kabiri gikuru ni ukwivuriza ku gihe. Murakivuriza ku gihe, nta kuvuga ngo kuko abenshi baraza mu mazi imyaka ibiri ngo ndwaye igifu. Wajya kureba ko ugasanga harimo kanseri. Kandi icyo gihe akaba yarivuje mbere, kibonera ibimenyetso, yari kuvurwa agakira.
Ibimenyetso kuri izi ndwara zifata urwungano ngogozi n'umwijima birangwa no kubabara mu nda bitewe n'urwego uburwayi bugezeho. Habaho kuruka bisanzwe, kuruka amaraso cyangwa kuyituma no gutakaza ibiro byinshi nta mpamvu nk'uko abaganga babisobanura. Ubu n'ubuvuzi bujya butangwa ku buntu. Mu babonye ubuvuzi kuri iyi nshuro, Ijwi rya Amerika yavuganye n'umubyeyi Winifrida Nyankurije w'imyaka 42 y'amavuko mu karere ka Kayonza. Uyu wamaze imyaka 15 arwaye agasabo k'indurwe, tumuganiriza yagaragazaga akanyamuneza ageranije n'ibindi bihe.
Nuko bamwe bazankura burundu bitazongera kusubira.
Bwana Martin Renzaho ni umugabo wa Yankurije avuga ko umugore we naramukavuwa gakira bizababera umwanya mwiza wo kumva batekanye mu rugo rwabo.
Nakira rwose mutakize byabigire umuryango akamurukani kuko naho ngabana rindu umuryango wagumya kugira cyane ubukene bwo ntibwahava ariko none nibitekezo byinshi rwaje umuntu hari ubwo wumva tekanye ugasanga bitinjiriye naho ubwo ugasanga hari ikintu ngunganya.
Muri uyu mwaka ubuvuzi nk'ubu bwakorewe mu bitaro 9 byo mu Rwanda birimo ibitaro bikuru byitiriwe Umwami Faisal, ibitaro bikuru bya Kaminuza CHUK biri Kigali n'ahandi. Impuguke mu buvuzi mu Rwanda zivuga ko muri uyu mwaka bakiriye abarwayi bagera ku 300 basaba gusuzumwa n'inzobere. Zivuga ko kubera ubwinshi bwabo bageze aho bahagarika aho bakiraga. Zisobanura ko muri abo abagera kuri 900 basuzumwe n'inzobere. Muganga Dusabe Jamba akavuga ko mu kuvura izi ndwara ku ruhande rw'abaganga mu Rwanda urugendo rukiri rurerure. Bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali.
Nshuti mwaduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu birangiriye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanje Fiden Yongabo. Mugire amahoro n'ibihe byiza.
Igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru muri Qatar. Irushanwa rihiga yandi yose mu mikino yose ko yakabaye riraje. Radio Ijwi rya Amerika igutumiye kwifatanya n'abandi kunogerwa n'umukino watsiyindi muri Afrika. Radio yanyu izabakurikiranira iki gikombe cy'umupira w'amaguru mu buryo busesuye, tubakorera ubusesenguzi bwa mbere y'imikino na nyuma yayo, tuganiriza abakinnyi bazigaragaza nk'ibihangange, tuvuga ku batoza no ku makipe azatungurana, tutibagiwe no gusangira ijambo n'abafana bazaba bari hirya no hino muri Afrika ndetse no mu mujyi wa Doha muri Qatar. Mu gihe cyose iri rushanwa ry'igikombe cy'isi rizamara, radio yanyu mudatenguha nayo izaba ihari ku bwanyu. Ntimuzakikwe n'ayo mahirwe y'imboneka rimwe yo kwishimana n'abanyamakuru ba radio Ijwi rya Amerika. Twese hamwe tunogerwe n'uburyohe bwa ruhago.
It's the MP record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya konse byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Tususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.